indundi culture amakuru mu kirundi
ndabahaye mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vya radio indundi culture hakaze mu makuru mu kirundi twabateguriye kuri no mugoroba yigenekerezo rya kabiri ukwezi n'ukwicenda mu mwaka wa 2025 izi ningingo nkuru nkuru Abanyagihugu baba mu makaritie ya Winterekwa na Nyabagere muri komine Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura barasaba ishitswa ry'umugambi wo kubakirwa akuzi bita cari haheze igihe kageramiye inyubako n'abakegereye Abanyagisagara bakemeza ko bari baremerewe gukingirwa ibimanga biguma vyaguka kuva muri ako kuzi ariko gushika ubu atagikogwa kirakogwa Nabanyagihugu begereye ikibanza cahitwa Mafubo muri komine Ntahangwa ni mu ntara ya Bujumbura hahoze yegeranirijwe imiryango yahuye n'imyuzurira mu bice vya Gatumba mu myaka iheze barasaba ko ico kibanza cotunganywa gushasha kukubukigaragara Nayo ngaborozi b'abarundi baracafise intambamye zitandukanye zibabuza guhiganwa ku isoko mpuzamakungu navyo nyene twabiteguye murano makuru aho umushikiranganje wa mbere yemerera abo borozi b'inzuki kuzogiranira nabo ikiganiro bakavugana kuri izo ntambamye Mu nkuru y'amagara abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uyu munsi tuzakubabwira ukuntu umuntu yo kwikingira indwara ya malaria. Hano makuru mukomeye ashikirizwa na Jotamira Tuzi, Padre Mpinga Bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari.
Radio Indundi Culture.
Ubu naho inkuru imwe ukwayo kugiye cy'isa 12:18. Abanyagihugu baba mu makaritie ya Winterekwa na Nyabagere muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura barasaba ishitswa ry'umugambi wo kubakira kuzi bita cari haheze igihe kageramiye inyubako n'abakegereye abanyagisagara bemeza ko bari baremerewe gukingirwa ibimanga biguma vyaguka kuva muri ako kuzi ariko bababazwa nuko gushika iki gihe atakirakogwa ibi biremezwa n'urwego rujeje intwaro muri ico gice rusaba ibikorwa vy'ubutabazi nk'abo banyagihugu ko rusigura ko rwabitangiye icegeranyo ku nzego zibakurira ino nkuru tuyibaza Norisi Nduwimana
akakuzi karasenyuye amazu karica n'abantu abantu bahungira hakwa
Emmanuel baca mu rwanko umutama afise imyaka 74 y'amavuko numwe mu banyagihugu baba muri karitsiye w'Interekwa yahanurubi na Nyabagire aha bayi kuva mu myaka 1991 yicaye ku gatebe gateretse ku metero hafi zitanu hejuru y'ikimanga kiva muri kakuzi kimaze igihe kirenga umwaka kigeramiye inyubakwa nkuko twabigwiwe n'abahaba asanga we n'ababanyi biwe bari ku cobo
ucho usanga nyene inziri ku kino baje barafise ubwoba nabajya hari aho urabona barabomoye natwebwe urabona tuyafye ku bomora
kubera iki none Emmanuel baca mu rwanko
nk'ukuba hagaseke bwingaha tugira umufuregi utwara amaho wewe usugumira aho ubona ubundi agasugumira aho abona
karitiye w'Interekwa mu mutama amaze mu ico kiringo cose hasanzwe haci barabara rimwe y'imigenderanire ritarenga igice twasanze mu mutama haheze igihe gicitse kubera ca kimanga amapikipiki yahora haca ubahitamo kubanza kuzunguruka ibi navyo bihanze abanyagihugu bagwiriyemo abadandaza ububemeza ko bakora bahomba ariko gusaba abajejwe ibikorwa bya leta kuva mu gacerere imvura itaratasura
kare twaziri ya 2000 ariko ubu ni 3000 4000 umva ufise akazigo nibine rifoko badufasha bakahakora kuko uravye aho rugeze imvura itaragwa imvura niyagwa hoho bizoba birebire
ivyo biremezwa kandi n'abatware baho basigura ko babimenyesheje izo nzego zivugwa nabo basaba nkaho barungoye ko guruzi go kuba kigwa Emire Bukuru n'umukuru wa karitiye w'Interekwa
ikimanga cyaye gereye amazu gose abantu barara bavuga ati umwanya n'umwanya natwebwe turagwa mu gorumanga barabara ryarakatitse nta moto zikiduga nta ni modoka byose umunabanyagihugu bahaca nyene mu kwikingitiriza kugira ntibagwe muri iyo manga urafire madura saba leta nkuko bakora nahandi natwe bakaza kwadukorera
ako gace ya marakari mu buriko buragwizwamo inyubakwa mu gisagara ca Bujumbura mu gihe abegereye ako kuzi muri kahise bavuga ko kigeze guhitana abantu hambavu y'amazu kugira tumenye kiriko kirakogwa mu nzira y'ubutabaji twakuye kuri telefone umuyobozi w'ikigo ca leta kijije gutunganya ibisagara ntitwamuronka mu mwaka uheze ariko muhinga mu bukinga ingaruka ziva kwisibe nibiza zahatana zinkunza imana yari yavuze ko muri kazoza hashobora kuba ingorane zisumbi ziriko zirabubu hamwe burere bugeramiwe nka winterekwa na nyabagiri hatuhagarikwa inyubakwa ziriko zirahagwizwa hadakurikijwe amategeko
n'abanyagihugu begereye ikibanza cahitwa Mafubo muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura hahoze hegeranirijwe imiryango yahuye n'imyuzurira mu bice bya Gatumba mu myaka iheze barasaba ko ico kibanza cotunganywa gushasha ico kibanza ubu kiragaragara kuvaho abahora bahaba bahakuriwe nkuko bagenzi bacu bavyiboneye kuri uyu wa mbere abagicungireye nabo nyene bavuga ko badakwiye ino nkuru tubibaza Claire ya Kankundiye yakubitiya
Ushitsa hahora haba abimukira bo muri zone Gatumba begeranirijweho bateshejwe izabo kubera imyuzurira y'amazi muri site Mafubo usanga amazu yugaye ariko namagufuri nkuko no mukenyeza abahegereye ico kibanza bishikiriza
karimo ucungara abahajanye n'undi mama abahajanye abandi zindi zose ziruka
umwe mu basanzwe bacungera ico kibanza Emmanuel Ndayiragije amazi imyaka irenga 10 ari muri ico kibanza aratwiganira ingene ico kibanza cari gitunganijwe
aha bari bahateguriye buri yababa ku rugamba umugabo mu nyuma sinzi aho byace bifira ushaka rero aho bashiriramo bajya bavuyemo bajya banyagatumba ubu rero ubu sinzi ngo proje bazoharangurira ni sinzi rero ahantu ubunya aho byo babihagarariye cyangwa byo babyarafiriye
ariko ubu akavuga ko ayo mazu ashikwamo umwimbu muri kino gihe
tubori ko n'ikindi kintu bakunda kurima ino ni soya cyane cyane twashya tuza turashyiraho kugira ngo amazu agume ahabona
Ndayiragije ariko yerekana ko ayo mazu ariko arononekara.
Sashaze kuko aya matafari urabona muca arimburuka kuko n'urumba nta bukomezi afise. Bo musanzwe ziriko zirononekara. Ubu tumaze n'ikiringo kirekire. Aya madirisha hari uko mastic umuyaga ukubise guca ibiyo bisha bikoragurikira hasi kuko mastic yarataye iki ingufu.
Tubajije mu nzego zijejwe intwaro umukuru w'umutumba Eva Jeannette Nahimana avuga ko atamigambi iri kiraharangurirwa atanitegekanijwe kuharangurirwa ariko gutaturungika mu nzego zimukurira ku rwego rwa komine abona bo tukaba twabarondeye turabakena site Mafubo irimo amazu 50 imwe imwe ifise ivyumba bitatu aho bakirira abashitsi ikibanza bashobora gushinguramo utuntu n'utundi ikagira n'utuzu tw'ubwiherero n'igikoni ubu nta kiriko kiraharangurirwa muri ico kibanza bamwe nabandi babona ko cari gikwiye kurangurirwamo imigambi haraciye amezi make harazanweho abandi bantu bahacungera babiri
Mujanye namagara y'abantu mu bice birenga 50% kwijana vy'abanduye ikiza roho nyanganda sida mu mwaka w'ibihumbi 2024 ugwaruka nigo gwinshi bivugwa na muganga Emenda Yizeye harongo uyu mugambi w'igihugu jejwe kugwanya ikiza sida n'indwara zifata biciye mu bihimba vyirondoka mu gihe kuri uyu wa gatanu hategekanijwe imiriza kugwaruka gwo mu gisagara ca Bujumbura Muganga Ndayizeye yavuga ko basanze hanini ugwaruka rudafise ubumenyi buhagije kubijanye n'izo ndwara hari naco gituma abona ko hakenewe amahimiriza kugwaruka kugira ngo ico kiza co kimwe n'izo ndwara ziranduranwe n'imizi iyi nkuru tubibaze Olivier Kwizera
Nkuko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru ajeje umugambi w'igihugu wo kugwanya ikiza ruho nyanganda sida mu bikorwa bitegekanije ku munsi wahariwe guhimiriza ugwaruka harimwo ibijanye no kugwanya sida hamwe n'indwara zifata biciye mu bihimba by'irondoka
ni bikorwa byo guhimiriza ugwaruka kubijanye no kwirinda umugera wa sida kubijanye no kwirinda indwara zica mu bihimba by'irondoka kubijanye no kwirinda indwara z'igitigu kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kubijanye no kwirinda kubigeme gusama imbanyi batiteguriye
Muganga Emenda Yizeye yavuga ko mu bandurizo ngwara ugwaruka ruzi ubwa mbere mbere biva ahanini ku kutamenya ka n'inyifato zitabereye
ibyo berekana yuko ugwaruka niko gwinshi mu gihugu ahambere turavye n'abari munsi y'imyaka 18 barenga ibice 52% kwijana tukabona kandi ko rero ugwaruka rufise inyifato zitandukanye zituma baja mu buhumbu cyane cyane aho dusanga mbere nko mu biharuro by'abantu bariko barandura umugera wa sida gushika no munsi mu gwaruka nibo benshi ibyigwa byerekana yuko benshi basama imbanyi mbere abari mu mashure byerekana yuko benshi bagiye baraheba
uyo muyobozi yongera akavuga ko benshi mu bandura ari mu bagendana n'abagabo benshi
ibyo byerekana kandi ko by'imigu y'abantu rusanga bandura cyane mu gera wa sida abakeshi bagendana n'abagabo benshi aba benshi bakoresha ibyabura mutwe zaba inzoga inzuborera yaba amatabi yaba mbere na bya byabura mutwe bica mu nshinge ebenshi baraboneka ko bari mu gwaruka bari mu yabaga mu gihe mbere iyo migwi ariho ibaharo byinshi cy'umugero wa sida ibigwiriye
aha rero Emenda Ize yasigura ko inyigisho zigiye gutangwa kugira ugwaruka rugira amagara meza
zino nyigisho tuko turategura kugira ngo ugwaruka dusubire tugwereke koko bwa mbere ko ari bwo burundi bw'ejo hamatubere kingene bugira inyifato zibereye kugira ngo ntibashobore kwandura izo ngwa tugiye turavuga kugira kandi ntibashobore gutwara imbanyi batiteguriye cyane cyane kubigeme gutyo rero baheza bafate ingendo ibereye kugira ngo bashobore arabiga baje mu mashure gutyo nabo bazeze bateze imbere igihugu
ibiharuro bitangwa n'umugambi w'igihugu mu byo ujeje harimo kugwanya sida byerekana ko ibice birenga 50% by'abandura umugera wa sida benshi bari mu gwaruka umunsi wahariwe himiriza kugwaruka go mu ntara ya Bujumbura zobigenekerezo rya 5 nyakanga uyu mwaka mbere hakazoba imyimenyerezo ngororamitsi hamwe n'utubazo kugwaruka bitekanije ko abambere bazoronka ubushimwe
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye arabandanya ku gihe cy'isaha 12:27. Haraborozi b'inzuki b'abarundi bavuga ko bafise intambamye mu bijanye n'impapuro zobafasha guhiganwa n'abandi bakora uwo mwuga ku rwego mpuzamakungu. Abo borozi bashikiriza kandi ko batoroherezwa mu kuronka uburyo bwo kwinjiza mu gihugu ivyo batekeramwo ibisigarira vy'ubuki. Umushikiranganje wa mbere Nestor ntuye mu nama nabo yo mu ndwi iheze igitega ku mugwa mukuru wa politike yishuye ko ibijanye n'ukorora inzuki bidasaba uburyo bwinshi ariko bikemerera ko bagiye kuganira kuri ibyo bibazo ni inkuru tubaza Odiro Nkejimana
Aroyize ndayihanze amaso n'umworozi w'inzuki yidoga ko kuronka impapuro zisabwa zimwe zimwe muri leta kugira je hanze guhiganwa n'abandi borozi b'inzuki bimugora
mu mwaka w'2024 twaronse ubutumwa bwo kuza guhanisha ibivuye mu nzuki muri Oman hama jewe niko ndarondera impapuro certificate sanitaire barazinyimye burya nagiye ku mapuro nkwe mu Arabu turafise ikibazo cyo ngaha si impapuro bazigurisha muzo tubwire tarife tuziri hakikare kugira ngo ntiduhave tugenda tudafise ibyangombwa
intambamye ku mworozi w'inzuki mu Burundi ntizigarukiraho ariko hari no kubura uruhusha rwo kwinjiza mu gihugu ivyo hingurwa mu bisigarira vy'ubuki
moviti ziraza naragize ikibazo niko ndakomanda ama plastique avuye hanze bacha tubwira ngo moviti zibe kisonere bwa plastique ntizize
aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor nawe ntuye we asa n'udatahura ko ntaborozi b'inzuki mu Burundi bidoga kandi atamutaye munini bakoresha ariko akanemerera aborozi b'inzuki umwanya wo kuzoganira nabo
nk'icyo cy'inzuki ku Burundi tuzoza turabijyanira ubwo b'inzuki namwe tuzobakoranya kandi inzuki rero iciza cyazo zirunguka cyane umuzingo ushira mu ishamba gusa ubuhejeje urindira ko zitaha none inzuki urata kuzirangura se aho urindira ko zizana hanyuma ukazi producer mwana we ntibitwara umutahe munini rero nk'ajya amashamba yose tufise arya itika za rukoko za ande zahe yoba ari mu inzuki none amadorari ntayo tworo erege ibintu biri ngaha nyene kandi inzuki ziritahira no kuzorora nta buhinga nta mahera bitwara mu cyane nishamba gusoronka
bamwe mu borozi b'inzuki bakabemeza ko korora inzuki bitwara uburyo butari buke aho bavuga ko bushobora gutwara miliyari 3 mu mafaranga y'amarundi kuzoroye mu buryo bwa kijambere
mu bijanye n'urudandazo bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba mukungu komine Nyanza intara ya Burunga basaba inzego ziherutse gutogwa kurongora uyo mutumba kwihutira kubaronsa isoko abo bakenyezi bidoga ko ubu bakorera mu kibanza kitabereye mu ntara ya Burunga twakura Serge Sindayigaya
udutomate banda mwibarabara kandi impanuka abana baguma banyuragira
abo bakenyezi bo ku mutumba mukungu muri komine Nyanza basaba inzego zitandukanye zeruka gutorwa kubaronsa isoko kuri uwo mutumba
ko bwa mbere na mbere twosaba isoko tukaronka twicara tukaba twandira utuntu yuko natwe twakwanda dutekanye turi mu nzira turabura n'ukuntu twodandaza bivuze n'ukuntu twodandaza tukavamo tukashira ni kudusinya tukazererana mu nzira kugira turabo tugura ko turaronka twandira
bavuga ko badandariza mu mwibarabara ivyama bihakwa kubateza amasanganya
bakazana bacu bandagara ku mabarabara badanda duturobe uturengarenga udutomate banda mwibarabara kandi impanuka abana baguma banyuragirana bazakura ababyeyi abana bakahagongerwa twafise ingorane
kuri iyo ngo yongera ko izuba n'imvura bakorera ko iyo bagiye kugama imbere y'amazu naho rimwe na rimwe bakirukanwa na bene ayo mazu abandi bakabaka amafaranga 2000 ku munsi kimwe mu gitondo ikindi ku mugoroba
kuko hanecaye nkaka kameza na gakose 1000 ku munsi ha mu gitondo nkote 1000 ku mugoroba nkakote 1000 bitokanye nuko ibibanza ari bito jego cyane isondeka ku muntu kugira ndo ingendo umwana wanje abaho rero kugira ngo turabe twese dofume tuzatorarihira ibyo bibanza mugatwara rose soko y'iwacu nico gituma dusaba ati nimuturondere isoko jewe nzogira ta hahantu nahi wanje
abakezi bavuga kandi ko batangishijwe amafaranga babwirwa ko bagomba bubakirwe isoko ariko amaso ahera mu nzira
mu binjiriza leta gatwebwe turimo kuko barazana ibitasi bakabiduca mugabo ntitugira isoko ahubwo tugatangazwa n'ukundi batoto ndere soko turi abantu tungana ku mukungu n'into mugabire mwa bantu bese aba batware baje tudomenya ko arabatware bukuri ariko baduhaye soko ndo turose soko kabandi rubindi nagasagara gatoyi ariko irafese soko nubwo yatwawe basi bare baragize nti natwe niba turondere kibanza kire hano heza kuko twarigeze ndiko badutanga amafaranga ngo ariko baraturonderera isoko mugabire soko twarayebuta
tamyeje ko abakenyezi babivuze mu gihe abaza kwitoza kuri uwo mutumba wose mu byo babemerera harimo kubakira isoko rya kijambe ngaho nyene urunga Serge Sindayigaya Radio Inundikiriture
Naikigo obe rakimenyesha ko kiriko kirashira mu rurimi rw'ikirundi utumashini dusohora yemeza buguzi dukoreshwa n'abadandaza mu ntumbero yo kuborohereza mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura mu isekeza ryo kwigisha abatanga kori kubijanye n'ikoreshwa ry'utwo tumashini Ferdinand Nitunga ahagarariye vyimfata kibanza komiseri ajejwa makori yo hagati mu gihugu aragabisha ariko abadandaza badakore neza utwo tumashini hamwe n'abaguzi badasaba yemeza buguzi tumukurikire
benshi rero baguma bavuga ati ntibikona ko tugakoresha kubera tutize turumva ivyifuzo vyabo tumva birafashe tugirisekeza rero yo gutanga inyigisho twigishe ibujumbura hatubasange abasanzwe bakorera ku kivi canke habegereye iyo nzitizi have kugashira mu kirundi birakunda mugabo murabizi neza hari amajambo akunda gukoreshwa mu kirundi ukunda gusanga ataje mu bihurirana neza biba rihari mugabo azogerageza abahinga babiriko bakamashini kugira ronke rurimi rw'ikirundi umuntu akoresha rurimi yumvamo ibisha bikuri kera no gukurikiza itegeko ari ngingo yo mu itegeko rigenga amafaranga ritikoresha ivuga yuko utakoresha akamashyatizo gakoresha acahanishwa ijana ku ijana y'ihadabu y'ikiguzi cy'ikintu yadandaje hanyuma no kumuguzi ari bihano bihari umuguzi nawe yaguriye umuntu ntamuha fagitire yo mu kamashini bamufashe n'icyo gitano cya fagitire afise ni 200 ku ijana n'icyo giciro cy'ikidanazo yari afise uzakubwira ngo nta kuntu bizihari ngo siko ndafagitira azuba ari ugwitwaza kuko kabana yagakora n'ubwo maze kugira fagitire urayikora mbwa nti genda mugabo konegisije naho icamo gatonya ikigenda biza kuza kuvagitira rero nta konegisi hari kuri aka mashini kamaze umuriro iminsi ibiri
Radio Indondi Culture amagara y'abantu
mwamyumvise n'umwanya w'inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri umunsi tubabwira uko umuntu yo kwikingira indwara ya malaria muganga Pierre Sinarinzi arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya malaria hasigura ko inzira ya mbere ari kugwanya ahantu hose hashobora gutega amazi uko yobangana kose hamwe no gukoresha neza ibikoresho vyo kurwanya imibu bitangwa kwa muganga arise ndayizeye niwe yaduteguriye inkuru y'uyu munsi
Indwara malaria ni indwara iterwa n'umugera bita Plasmodium ugahana ahantu hagati y'umuntu n'uwundi biciye ku mubu nkuko twabibashikirije uwo mubu rero kugira ugwire uronka amazi warikiramwo nkuko bishikirizwa na Pierre Sinarinzi ajejwe umugambi w'igihugu urwanya malaria
umuntu akubwira ubeho utegereza kuronka ikiziba warikiramwo amazi ko umuceri usaba amazi menshi bikangomba ko bagomera amazi akamara iminsi ariko idengeye mu muceri hagiye rero naho malaria irakunda kuhariki ni ibiziba bisanzwe bya bibe biri hafi y'amazu biri muri quartier bice birwiza imibu imibu nabyo ikaciba myinshi amazi kuba myinshi itera malaria ari myinshi hama malaria ikacigwira hari n'ibindi bibanza byinshi benshi bakunda gufata mineneyo bijya bishishwa by'ibyo twateguye bishishwa bivoka ibishishwa by'ibiharage ibishishwa by'ibijumbu umubu ntukeneye amazi menshi amazi ari mu gishyo kivuka arakubwira ngo yorore imibu myinshi ituma noneho aho tubaye imibu myinshi
Indwara ya malaria iravugwa igakira igivuwe neza kandi ku mwanya muganga Pierre narinze ariko asigura ko hari n'uburyo bwo kwikingira iyo ndwara mu kugwanya agakoko kayikwiragiza uburyo avuga ko butazimbye
mu kwikinga indwara ya malaria burya nje ndakunda gushira ingufu nyinshi ku bwikengezi ubutse imbere y'ubundi bwose n'indinganizo mu byo mu kibano bagisanga barongoye abandi bashaka gutunganya ibikorwa byo kugwanya ibiziba bitari mu muhanda indani hanyuma serugo inarugo nawe akashobora gutunganya imisi yose ibikorwa mu rugo rwiwe bigwanya ibiziba biri ndani mu rugo kwirinda gusesa amazi aho yabonye hose kuzibira ibinogo biri ndani mu mihana ndetse n'ibiri inyuma y'umuhanda biciye mu bikorwa rusangi banashaka gutunganya kuko nta mubu ushobora kwarikira ku isi yumye
yerekana kandi ko hari n'ubundi buryo bwo kwirinda malaria ariko bwo akabona ko buzinze
iyo bishitse ibyo bikorwa byo kugwanya imibu ntibigende neza imibu mukika ikaboneka canke abatashe kwitunganya neza basanga imibu myinshi niho rero leta icishira mu buryo navyo biza gudutwara uburyo bwinshi niho hacaza imisegetera niho hacaza gupoma mu mazu rimwe na rimwe kwa bishoboye niho hacaza ya miti twisiga kugira ngo twirinde imibu iriturira aho duhagaze turashika mu busaswa kurako by'ukuri atamwana n'umwe asiba kwisanga juru chancho kuiwe. Atamu vye inoomwe asiva isango juru hafya ini wikinga malaria kwa vye wiku ungenzi.
Akanegula kwa hali haba koresha umusegeteri chutagenewe aliko kubatera kamu.
Ya koresha umusegetera mwenu itagenewe badia wa ikoresha kumatuta imboga anu sama ikoresha mututu tui ngoko anu sama ikoresha mkulinda hivya amu na mwili bukeni neduko oko sama iteisoni hivyo na vyo tutumida wanya kikugu kukoresha nezizi wikoresho baba haba hawe na reta kugira ngo bizane umusaruro umeze neza mu byo kwirinda malaria.
Ibiharuro bitangwa n'umugambi w'igihugu kugwanya indwara ya malaria byerekana ko mu mwaka w'2017 abantu bagera ku 800 ku gihumbi aribo bagwaye indwara ya malaria naye mu mwaka w'2023 abantu bashika 300 akaba aribo bagwaye iyo ndwara mu Burundi.
Arakoze mugenzi wacu Alice Ndayizeye yaganira na muganga Pierre Sinarinza arongo w'umugambi w'igihugu jeje kugwanya indwara ya malaria. Kugiye cisaha 12:38 nino ngaha turangirije amakuru twabateguriye ndabashimira mwebwe mwese mwarimo yateza abiri shimire ko Fiori vyeru biri intware yafaje mu hinga bw'ivyuma aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Jotamira Tuzi mubandanye mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze.